Radio Indundi Culture amakuru mu Kirundi.
Turabaye mwiriwe tunabahikaze muri aya makuru twabateguriye kuri uyu mugoroba kuri Radio Indundi Culture. Rashimikiye nini kuri ibikuru bikuru. Amabarika akorerwa abigisha yibonekeza muri iyi minsi mu bice bitandukanye by'igihugu arateye impungenge bamwe mu bakorera mu gisata c'indero. Aho ni nyuma yaho hari umwigisha igitega aherutse gukubagurwa n'abanyeshure, nayo mu rumonge uwundi ategegwa n'abantu bataramenyekana nawe nyine arakubagurwa. Aho Runani Fenasebe rukorera muri ico gisata c'indero rusaba ko abo kwagirwa ayo mabibohanwa. Nayo Stebe nayo nyine ni sendika y'abigisha iti ivyo ntibigiye kwijanuko. Impunzi zirenga 2000 zivuye muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo ziramaze kwakigwa ku gataka ku Burundi muri iminsi itatu iheze bitumwe n'intambara zasubiye gukomera mu buseruko bw'icyo gihugu. Aho ubushikiranganje bw'u Burundi bujejwe iby'imigenderanire buranegura ko hari gisasu kizwi nka bombe cyatewe mu cibitoke ahantu rubibe n'icyo gihugu. Hari abanyagihugu babandanya gutabaza leta ngo irabe icyo yokora mu gihe bahuye n'ihindagurika ry'ibihe. Ni nkabo ku musuve karatiye nkenga Busoro zone Kanyosha komine Mugere bahuye n'isidagurika ry'imisozi rigahita n'amazu. Cyo kimwe nabo kumase zone Ngagara bahuye n'imyuzurira y'ikiyaga Tanganyika hose ni mu ntara ya Bujumbura. Tunabafitiye inkuru y'inkino nkuko bya iminsi yose ya mbere. Uyu munsi tuvuga kwitunganywa ryahabera urukino rwo gusiganwa ku makinga. Byose ni muri aya makuru ahagarariwe na Kofi Olivier Rubera intwari mu buhinga bw'ivyuma. Ijini Odironke Jimana Mukanyi Sasidonido
Radio Indundi Culture.
Nongere ndabahe mwiriwe amakuru yacu tuyahere mu bijanye n'imigenderanire. Impunzi zirenga 2000 zigizwe n'abakongomani hamwe n'abarundi basanzwe bari muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo aribo bakiriwe mu Burundi kuva ku munsi wa gatandatu w'indwi iheze gushika kuri uyu w'Imana biturutse ku ngwano zasubiye kwaduka mu gihugu cya Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo mu ndwi iheze. Vyatangajwe kuri uyu wa mbere n'umushikiranganje w'u Burundi ajejwe iby'imigenderanire Edouard Bizimana mu butumwa yashikirije abaserukira ibihugu vyabo hano mu Burundi. Yaneguye kwizongwano zabandanije mu gihe amasezerano yo guhagarika izongwano yariko ategwa ku mukono muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Aho mbere hari n'ikibombe caguye ku butaka bw'u Burundi kigakomeretsa abanyagihugu b'Abarundi muri komine Cibitoke intara ya Bujumbura. Kurikira umushikiranganje Edouard Bizimana mu vyajeje harimo imigenderanire y'u Burundi n'amakungu.
Nagoma mfatira kano karyo nshimire cyane abasoda b'abarundi bari guhagararira amahoro muri Kongo ingene bitanze kugira ngo umwansi ntavogere igihugu cyacu. Ariko naho byagenze gutyo turufise abantu benshi bari ko bahungira mu Burundi. Tumaze kwakira tariki 6 twakiriye abantu bashika 518, tariki 7 zo kwa 12 naho twakira 1087 aho kandi abo n'abakongomani n'abanyamahanga. Ariko muri abo binjiye harimo n'abarundi bari basanzwe baba muri Kongo bashika imiryango 185 ku gice cya mbere binjiye munsi ukurikira hinjiye imiryango 588. Kuri iyo miryango 885 iharugwamo abantu 2,210. Iyo yindi miryango 588 naho abantu babwira ko 297. Benshi rero bariko barahunga iyo migwano baza mu Burundi. Burundi rero turabakira tukabakira nk'abavandimwe turazi ingorane bafise. Hanyuma rero kibabaje nuko imigwano yashimitse yashizemo nguvu cyane twari Washington duhagarikiye gusinya ayo masezerano. Hama rero twashatse kubona yuko hariho ibintu byo gusamaza kuko ayo masezerano yasinywe urabona ko atabujije ingwano kwigwana. Hanyuma ndemesha abarundi yuko umutekano wabo ucunzwe ntagire ubwira ubwoba. Igihugu kiracunzwe, imbibe ziracunzwe neza kandi abarundi twese duhagaze neza turi nyuma y'igisoda cyacu cyagiye guhagararira imbibe. Ntihagire rero ubwira ubwoba, abanyagihugu bagume ku mirimo yabo natwe tugume dukurikirana hagufi. Hanyuma hagize ikizohinduka tuzosubira tubamenyeshe.
Edouard Bizimana mu vyajejwe mu bushikiranganje bw'uharimwe imigenderanire mu bijanye n'indero. Urunani rw'amasendika akorera mu gisata c'inyigisho Fenasebe ruriyamiriza amabarika akorerwa abigisha muri iki gihe rufatiye kubigisha babiri baherutse kuborezwa igufa n'abanyeshure bari bajejwe kurera. Aho ni nk'igitega ni hagati mu gihugu cyo kimwe no mu rumunga hari umwigisha nawo nyine yategewe n'abantu bataramenyekana arakubagugwa. Antoine Manu Marongo y'urunani rw'amasendika Fenasebe anegura ukuntu hari n'abategetsi bashaka kuvyivangamwo kugira bakingira abanyeshure bari mu makosa. Manuma abona ko ivyo bisubiza inyuma indero agasaba bazwi mu kuboreza igufa abigisha guhanwa hisunzwe amategeko.
Amabakoregwa abigisha ariko araranda gata ku murindi udasanzwe aho twovuga nk'ihohoterwa ryakorewe umwigisha Hakizimana Janine Swavisi yigisha ku ishure shingiro ryitwa Janja, rikaba ryakozwe n'abanyeshuri bo ku ishure shingiro ryitiriwe Umweranda Maria Asumta y'Imumuri, aho yari yarungitswe guhagararira ikibazo kiriko kirakogwa ku rwego rwa zone muri komine Gitega. Uwo mwigisha akaba yarakomerekejwe na telefone yiwe irononekara. Umwigisha azwi ku izina rya Nduwimana Yvette yitanga ku bushake bwiwe ku ishure nshingiro rya Rutumo muri komine Rumonge mu ntara ya Burunga, yarategerewe n'abagizi ba nabi mu masaha y'umugoroba ariko arataha niko gukorerwa amaba atandukanye gushika naho yinjira ibitaro. Runani kw'amasendika yo mu gisata c'indero n'inyigisho mu Burundi FENASEB turiyamirije twivuye inyuma ako kabikabishe abigisha bariko barakorerwa, tugasaba ababijejwe gukora ibishoboka byose kugire abagiriwe n'ivyaha bahanwe hisunzwe amategeko, abakorewe amabi nabo baronswe ubuvuzi kuri gusa kanatsinda bazize imirimo y'igihugu. Amabi ariko akorerwa abigisha ava ku migwi itandukanye, kuvugwa urwaruka, abavyeyi, abarongoye amashure, abigisha mbere n'abategetsi. Mu mashure amwe amwe harangwa no kudahana, abaregwa bakagira amakosa, abarongoye amashure n'abigisha bakabifata minenegwe. Hari abategetsi benshi bihaye gutesha agaciro abigisha bahindura ingendo.
Sendika STBU isanga ibi biriko birashikira abigisha mu Burundi byo bari ingaruka y'itituka ry'indero itangwa mu miryango mu gihe yemeza ko ubu mu mashuri hakuwe iby'ubunywafi. Urongo iyo sendika amenyesha ko amasendika y'abigisha atagiye kubire kuko naho aca hajamo kwivanga kwa bamwe mu bajeje intwaro. Umviriza re misengi yumva ni warongo iyo sendika.
Indero y'ugaruka yagira ati tuka buke mugabo rero bageze ku isonzo ry'inzu aho ubaho ku murezi bakamukubagura. Tubona yuko no mu mihana muhira ababyeyi baradebukiwe ibiheruka kuba rero nagahomera bunwa aho barangiye ku mwarimu bakakubagura abantu hitwa Zimumuri ntibyahora biboneka. Gaca bibaza rero nk'uwo mwana atanguye ivyo akiri muto ejo bizogenda gute, umwarimu ariko arakubagurwa ejo ntiyaja mu ishuri azokwigisha uko yahora. Tubona rero ko leta ikwiye guhaguruka, ababyeyi barakwiye guhaguruka. Umwana hanwe ubukoshije hanwe akarorero barumvise ari muri yenderi na y'Igitega abana baturira ibintu mugabo abavyeyi bakaca baja hamwe ngo abana bacu bariko barabahana. Twe rero nk'abarezi turiko turiyumvira ingene tuzoja hamwe, tubabwira ko dashobora kwemera kumererwa nabi ku kazi. Ikibazo rero naho witura ababijejwe kenshi usanga bariko baha intege nyabana, ugasanga umudiregiteri, umudeseye, umudepeye baza bavuga ngo mana yararenganije uko umudeseye umwarimu yakubaguye ariko abivuga ukunda abyumva nk'ibintu bisanzwe cyane.
Ariko aho ntimufutiye muri rusange ubwo nta na bamwe bahana abanyeshuri
ivyiza nsinda kwivuga barabahana ubwo turiko twanga wowe sinawe yoba umwe atemera kwa hantu kuko umwe acashiramo n'abandi mu mizo usanga bose bakurikiye je byarabaye kwishura indiko nigisha kuri lisematana umwana turamuhana dusanga dese yamugarukanye cyaje nuko na ya mwana ruhira mu nyuma kuyobegwa iyumvire kuje imbere y'umwana wirukanye akacabona aragarutse n'inguvu zindi umwana akakubwira ngo dafise imbere umva umurezi none yasinanya abana gusa
imire ni hembu gisata cinyi
mbere sabo nyene badutwara bari kudufasha kumuhana. Wewe yumvira uri imbere y'umwana wirukanye akaguma kubona umva daburu urasubira kumuhana iyo reka gukosha gutazi kwa dahano.
Radio Indundi Culture
amakuru yacu arabandanya ku isaha 12 n'iminota 27 z'umugoroba. Mu bijanye n'inkino, Uburundi bwaraye butahukanye ikibanza ca mbere mu ihiganwa ry'urukino rwo kunagana bita Lutte rwabereye mu gihugu ca Tanzania mu mpera z'indwi heze rwahuza ibigo vyakira inkino zo kwinonora imitsi. Urongoye ikigo cakira inkino zo kwinonora imitsi bita Olympic Africa mu Burundi asigura ko imidari 6 y'inzahabu kuri 10 yategekanijwe yatahukanywe n'abarundi, akamenyesha ko bagiye kubandanya bitegura neza kugira ntibatakaze ico kibanza. Adolphe Nije imbere.
Nihiganwa ryahuje abana bafise imyaka iri hagati ya 10 na 15 bahurikiye mu bigo vyakira inkino zo kwinonora imitsi. Celestin Vosebanka arongoye ico kigo mu Burundi ashikiriza ku Burundi aribwo bwaronse ikibanza ca mbere muri kano karere.
Burundi muri iryo higanwa bwagifashemo neza cane kuko bwarashoboye gutwara ikibanza ca mbere muri kano karere, bukaba bwarerekanye ubuhinga bukomeye cane mbere n'abantu bari bahari baratangaye ntibibaza ko Burundi bushobora kuba bufise impano nk'izo.
Ahasigura ko abarundi bashoboye kandi guserukirwa mu migwi yose ikina
bakina ku biro. Burundi bwarashoboye gushira abanonotsi babwo novuga mu migwi yose yategerezwa gukina nukubuga kwa kina kubiro mirongi tatu na vitano, mirongi ne, mirongi ne na vitano, mirongi tano, mirongi tano na vitano.
Uretse guseruka muri iyo migwi warongoye ikigo cy'akiri inkino zo kwinonora imitsi mu Burundi avuga ko abarundi batahukanye imidari ku rugero rushimishije.
Ku bahungu bose bashoboye kwitaba iryo higanwa uko ari batanu bose baratwaye dari w'inzahabu. Umukobwa umwe ni watashoboye gutwara umudari dari cumi y'inzahabu yari itegekanijwe. Burundi bwatwaye mu itandatu gace butora imidari yose hamwe imidari cyenda no kuvuga itandatu y'inzahabu, imidari ibiri y'umujumbu n'umudari umwe w'ifeza.
Ibyo asigura ko bitizanye ahubwo byavuye ku myiteguro bagize.
Umwimbo uvuye ku bintu byinshi waravuye bwa mbere hoho ko Burundi bwariteguye bikwiye ko twarabifatiye umwanya kandi twadufise no mumenyereza bimenyereye asanzwe yarabyize. Hanyuma ikindi naco twaratoye abana baserukira abandi tubona ko babishoboye kandi bigenjeje neza.
Vutse Banka yemeza ko hari bigiye gukogwa mu kwitegurira ayandi mahiganwa kugira ico kibanza ntibagitakaze.
Ku mwaka uza tuzokora ibishoboka ku buryo ikibanza twaronse no mwaka tudasubira kongera kugitakaza. Ikindi naco uko tuzoshira ingufu nyinshi cyane ku bakobwa nabo bashobore kubasha kuzana imidari y'inzahabu.
Iryo higanwa ry'urukino rwo kunagana bitarit rikaba ryahuje ibihugu bine no kuvuga u Burundi, u Rwanda, Uganda na Tanzania kumwe na Zanzibar.
Nayo mu bijanye n'ihindagurika ry'ibihe abanyagihugu baba hitwa ku musufe muri karatiye Nkengabusoro komine Mugera intara ya Bujumbura barateye ubwoba n'isidagurika ry'umusozi ribandanya kubangamira ico gice rikaba rigeramiye amazu muri iki gihe. Abanyagihugu bagasaba ko bokwimugwa canke bagahabwa uburyo bwotuma baja kuronderera handi baba kugira ntibahagwe. Abajejwe intwara ku rwego rwa komine bavuga ko bategekanya gushika muri ico gice kuraba ku bintu byifashe hamwe n'ico kogwa. Ariko ikigo c'igihugu mu byo kijejwe harimo ibisagara ubuha co gihamagarira abubaka kwama bubahiriza amategeko agenga ivyo kubaka. Egide nahayo
nagace kibonekeza mu imigaga hakaba hari namazu amaze kubomoka abayabamwe batizabo abakihaba ubu baherutse kuhaha izina ryo ku migaga. Abanyagihugu bararana ubwoba gutinya ko inzu zibagwa ko umwanya uwo ari wo wose
ni muri migaga. None ko twacikiwe n'impanuka y'imigaga mwakugira kabiri
n'abahima yawe ngene bitse
da urabona uyu nana nuko era bahaye barahajibira n'intuje n'amabuye
ko bareka n'icubu tujyama kuri hanyo kugira suzitsi ibintu bizose
woza kuraba ingene hameze inzu ndavuga ati ntibuci ntibuci murako igumisa tagurika.
Abanyagihugu bavuga ko batangazwa nuko kuva igihe yatajya imigaga ritanguye inzego zibijejwe zisa n'ataco zirakora kugira abakingigwe. Icyo abanyagihugu basaba nuko bokwimugwa muri ico kibanza nkuko bavuga ko bigeze kuvyemererwa cyangwa bagahabwa amafaranga kugira baje kuba handi.
Barinda kirani bagomba ko dukira haye nta bindi cyo bambona bagomba hamanga kuri kuri ako inkati ya hari nzu hawe se hatari nzu gusutse ari hakiye hose
umva ati mwebwe rero niko mushikiwe n'iki cadukare abata giraho baba benshi baromoce baragenda. Abo rero twebwe twagumye nga twabuze iyo turora duca tuguma tubonye ahantu heza bo twimurira twugenda. None woguma ahantu urara ntibugica ntibugica tejo azobomoka cyangwa inzu ntiwubake inzu ushaka ari ubuntu tudondekana kugira ngo ugire unyegeremo.
Uburongozi bwa komine Mugere buvuga ko butari bwamenye ikibazo cyaho ku musufe ariko ko bugiye gushika ku rubuga kugira burabe ko ibintu byifashe. Agataye ikigo Oboha mu byo kijyaje harimo inyubako n'ibisagara kiremeza ko kimaze gushika muri ico gice kikabona ko koko abahaba bakwiye kwimugwa ariko kw'ico kigo atari ico gifata ingingo. Ariko kandi kivuga ko casanze ari nabahubatse kandi hari mu gace atarako kubamwe.
Abandi basaba ubufasha kubera ihindagurika ry'ibihe n'abanyagihugu baba mu gace kitwa Kumase Zone Ngagara komine Ntango intara ya Bujumbura. Umunsi bavuga ko babayeho mu buzima butoroshye bamwe barara hanze abandi ntibagira imitahe kugira baronderere imiryango. Ivyo bikaba byatewe n'imyuzurire y'ikiyaga Tanganyika yatanguye kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri. Abanyagihugu baba muri ico gice bavuga ko kuva ico gihe bagisaba gufashwa. Mu ntwaro baremeza ko abo banyagihugu basa n'abibagiwe nabo nyene bagasaba ko nabo bokwibukwa gufashwa. Iyo tamira tuzi
site yo Kumase iri ku nkengera y'ikiyaga Tanganyika nko ku metero mirongo itanu. Inzu z'ingenzi n'amazu y'abantu byarabomowe n'umwuzurira w'ico kiyaga kuva mu mwaka w'ibihumbi na mirongo ibiri. Nk'uyu mukenyezi yemeza ko inzu y'abamwe yabomotse.
Iyi myuzure yaraje ubwa mbere tuguma tuhaba inyungunyungu ziraza ku maguru turahava inzu kujya kunibomberwa n'amazi zirahenuka amabati yarariko barayiba nsigaye tubangahe nyu
ubabaho kumase bamwe baba mu bihomoka vy'amazu abandi baba mutuzu dutoya twasigaye tutabomotse aho bamenyesha ko babayeho nabi basaba ko bogarukirwa ko nk'abandi bakozwe ko n'umwuzurira w'ikiyaga Tanganyika Jafari Ntakamana arongoye inzu 10 aho kumase nababazwa nuko abanyagihugu bo kumase basa nabibagiwe agasaba ko abaho bo kwibukwa bakagarukirwa ko kuko atakintu basigaranye
ndavye imibereho babayeho uko baciyeyo niyo n'iryo hungabana ry'amazi benshi barahahombeye ibi barahahombeye ubwo bahora bareveleza mu bantu kabisa kugira barondera ubuzima barabihombye baraho mu buzima yabo bigose ahubwo binashika yuko muronsa hamwe aho mwoshika mukadododorera ndavye ku mibereho bafise si kuvuga ngo abeneza barake icyo bagarukira kikabafasha kuko babaye mu buzima bubi bwose kuko byinshi byahitagwe n'amazi ubwo babaye basanzwe bafise barakwiye kugarukirwaho kabisa
kumase hakaba haba imiryango 44 32 muri iyo ikaba ariyo yakozwe ko n'umwuzurira w'ikiyaga Tanganyika
Radio Indundi Culture ayavugwa mu nkino
mwamaze kuvyumva n'umwanya wihariye iby'inkino twama tubashikiriza imisi yose ya mbere umunsi tuvuga kwitunganywa ry'ahabera urukino rwo gusiganwa ku makinga ibyo bita cyclisme mu rurimi rw'igifaransa urongo yishiramwe ry'ugo rukino mu Burundi avuga ko rubera mu mabarabara kandi arangwamwo n'ibimenyetso Berenari Ntagumuka asigura ko mu gihugu hamaze kuboneka amabarabara ategurirwamo abakinyi baja mu mahiganwa Olivier Kwizera niwe yaduteguriye iby'inkuru yihariye iby'inkino atugire kumuriri
Urukino rwo gusiganwa ku makenga n'urukino rubera mu bibanza bitandukanye nk'uko bivugwa n'urongo yishira hamwe igihugu rukino. N'urukino hano mu Burundi rubera mu ibarabara Bernard Ntagumuka avuga ko hari n'urubera ku mitumbeka no ku musenyi bivanye n'ibihugu.
Urukino rwo kunyonga ikinga nuko ari urukino runyongwa mu mabarabara. Ari naco gituma utazokumva yuko urukino rwo kunyonga ikinga bari hisha abaje kurorera. Kubera bava mu kibanza bakaja mu kindi bakazunguruka kirere kirekire. Ariko hari urukino rw'ahantu bakiye ngo rero barashobora kwinjira bakazunguruka imbere muri ico kizo ariko ubundi urukino rwo kunyonga ikinga bikinirwa mu mabarabara hari n'izikinirwa mu nzira mu mitumba nkaba n'izikinirwa mu misenyi bivanye n'ibihugu hari nk'izo mu Burundi tutarabona ariko nk'ubwo tumaze kumenyereza ha mu gihugu n'ubwo kunyonga mu ibarabara
ibarabara urwo rukino ruberamwo ribwirizwa kuba rirangwa mw'ibimenyetso nk'uko waramuse iryo shiraha abandanya bivuga
turashiraho ibimenyetso byerekana ko ariko araberihiganwa abakinyi batangurira usanga handitse depart abaja guhereza hari arrive hama ku birometero hari ibimenyetso byerekana ibirometero abakinyi baba bariko baragenda nivyo baba basigaje kugira bashike iyo baja gushika hasigaye metero 50 hose umukinyi agenda aramenya ikirere gisigaye kugira ngo ashobore gushika
ikindi Bernard Ntagumuka avuga no gukingira ibarabara ribera mu rukino
ibarabara dukenera mu bwambere na mbere tubanza kurisabira uburenganzira mwajejwe intwaro n'umutekano rikaba rinakingiwe kugira dukingira abakinyi hanyuma kuvuga ibarabara riko rirakinirwa ko nta bandi basubira kuricamwo nta miduga nta makinga nta mapikipiki n'abantu ntibasubira kwazunguruka amaguru kino ruhere nico gituma twitura rero abajejwe intwaro n'umutekano kugira ngo iryo barabara ryateguriwe gukina ngo mukungo rukino baca barifata mu ntoke barikingire nk'ibarabara rija gukoresha ucu kigo gwacyonye natakindi gihe bakija kubamwe urukino rudaheza
ku kibazo cyuko hari amabarabara mu gihugu go rukino rubera ramwo aha Bernard Ntagumuka agira ati
mu gihugu amabarabara yo gukinira ko arahari ashimishije amabarabara meza mashasha ndetushaka gutegura urukino rwo turushaho kuburaho turukinishiriza ikihari gusa hariho nk'uduce tumwe usanga ritameze neza nk'ako karere tukaba turahihoza ariko uburere bwinshi amabarabara meza arahari
urukino rwo gusiganwa ku makinga n'urukino abakinyi bazunguruka igihugu cyose baciye mu mabarabara gushika ubishira mu gihugu rukino rimenyesha ko hamaze kuboneka ibibanza mu gihugu byo guteguriramo abakinyi iyo shirahamwe ritanga karero nk'ibarabara rikuru ry'igihugu rica ingozi cyo kimwe n'ibarabara rica mu gice cya gwegura
Olivia Kwizera tugukengurukire kuri iyo nkuru yihariye by'inkino wari waduteguriye ari nayo turangirije kwa makuru mu rurimi rw'ikirundi yo kuri uyu mugoroba ku isaha 12 n'iminota 38 muri studio za radio Indundi Kiritire nkengurukire bagenzanje bamfashije kuyatororokanya nkengurukire kandi Kofi Olivier Rubera intwari yamfashije amajwi arabashikira Odironkeje Imana nayo abashikirije ndabifuriza amahoro iwanyu na gahwane.